Yeni Radyo İzmir Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fide Niyongabo hamwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru tubabateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Uyu ni umunsi ugira icyenda mu gikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Bamwe mu bakandida bafise iyihe migambi.
Senini ifata ibintu mu buryo seni nitunganyije twabasabye mu bazu y'amabiri y'amatora nibashire abanyamigambwe bose.
Iyo ni Gaston Sindimwo umukandida w'umugambwe iprona.
Ariko tunakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge, aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye, aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikore bitwawo.
Uyo nawe ni Dieu Donné Nahimana umukandida yigenga. Mu Rwanda barimo imbuto mu kiyaya cya Bugarama n'amasekiteri agikikije mu karere ka Rusizi baridogera igihombo bategwa hamwe no kubura isoko. Umukuru w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro atangaza ko mu bantu barungitswe n'amareta yabo mu ntango zindwi mu bugizi bwa nabi mu gihugu ciwe uwo mugambo gapfa harimwo abanyamerika babiri. Nido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Sudani cyagenye ambasaderi wacu wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'imyaka itari mike atawugiserukira muri icyo gihugu gifise. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire bwa Sudani. Amerika na Sudani zemeye gusubira kugirana imigenderanire myiza inyuma yo kumutegetsi yatwazaga Hotor Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi yaraheze umwaka. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire bwa Sudani bwagenye Nureddin Sati amenyeye amabanga y'ubudiplomate guserukira ico gihugu i Washington. Abategetsi ba Leta ya Amerika bemeye igenwa ryiwe. Yamara gushika ubu Amerika ntiragena ambasaderi wayo muri Sudani. Hari harangiye imyaka igera kuri 25 Sudani na Amerika ata mu ambasaderi igihugu kimwe gifise mu kindi. Amerika yari yashyize Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba mu mwaka w'1993. Yagiriza icyo gihugu ko gishyigikiye imigwi y'intagondwa z'abayisilamu. Mu mwaka uheze umutegetsi akomeye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika yari yatangaje ko Amerika ishobora kuzokura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Yamara inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Amerika bitegerezwa kwemeza iyo ngingo. Abategetsi mu gihugu ca Kenya bariko bagira itohoza kuco bacatumye indege itwaye ibikoresho vyo kwa muganga ikoroka igahitana ubuzima bw'abantu batandatu. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi.
Abajejwe uruja n'uruza rw'indege muri Kenya batangaje isanganya ritera amakenga ry'iyo ndege ejo ku munsi wa mbere. Bavuga ko iyo ndege yari igeze hafi y'akarere ka Bardale muri Somalia, aho umudereva wayo yatangaza ko ahuye n'ikibazo kikiriko kiratohozwa. Abategetsi muri Somalia bavuga ko iyo ndege yarashwe. Ahmed Isaac, umutegetsi muri ako karere k'ubumanuka bushira uburengero bwa Somalia, yabwiye itorero kamizo ry'amakuru AP yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka bw'ako karere. Ahmed Isaac, umutegetsi muri ako karere k'ubumanuka bushira uburengero bwa Somalia, yabwiye itorero kamizo ry'amakuru AP yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka muri ako karere, aho iyo ndege yariko ishaka kururuka ku kibanza cy'indege cya gisirikare imbere yo kubandanya urugendo rwayo. Icyo kibanza cy'indege gicungiriwe n'abasirikare ba Ethiopia bari mu gikorwa cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika cyo kurwanya umugwi w'abagwanyi ba Al-Shabab bakorana na Al-Qaeda. Abo bagwanyi nibo bakorera muri ako karere iyo ndege yakorokeyemo.
Urakoze Oriane. Umukuru w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro atangaza ko mu bantu barungitswe n'amareta yabo mu ntango zindwi mu bugizi bwa nabi mu gihugu ciwe umugambo gapfa harimo abanyamerika babiri. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Oriane Itangishaka.
Ariko kuri televiziyo y'igihugu kuri uno munsi wa kabiri, Perezida Maduro yatangaje ko ubwo bugizi bwa nabi bwari bugizwe n'igitero cyaburabujwe. Yerekanye udutabo tw'ingendo bita passport tw'abagabo babiri bakekwa ko bari muri 13 bagize igitero ku munsi wa Mungu barafatwa bashirwa mu munyororo. Perezida Maduro yagiriza abo bagabo babiri ko bakorera uwitwa Jordan Gurdo umunyamerika w'umukukuruke mu gisirikare afise ishyirahamwe ryigenga rikora ibikorwa bijyanye no gucungira umutekano. Iryo shyirahamwe rikorera muri leta ya Florida ryitwa Silver Corps USA. Abategetsi mu gisirikare cya Venezuela bavuga ko aba bagabo bagerageje kugira igitero aho bariko bagerageza kwinjira mu gisagara cya La Guardia bavuye hakurya mu gihugu cya Colombia. Abantu munani baraguye muri icyo gitero cyaburabujwe. Juan Guaido, umwe mu bayobozi b'imigambi itavuga rumwe na leta, arahakana ibyagirije bya leta ya Maduro bivuga ko ari we yahaye umutahe ishyirahamwe Silver Corps kugira icyo gitero. Leta ya Amerika nayo nyene irahakana ibyagirije by'uko yari ifise uruhara muri icyo gitero.
Turagushimiye Oriane kuri iyo nkuru. Ayo rero yari amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwacu rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo website akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyo ahere mu Burundi ari umunsi ugira 9 mu gikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kuba kandida. Uyu munsi twakurikiranye abakandida babiri, umukandida yigenga Dieudonné Nahimana na Gaston Sirimwo wa Iprona. Inkuru yizwa na mugenzi wacu Désiré Hatumimana ari i Kigali mu Rwanda.
Ku kibuga cy'inkino ku Gasaka kiri hagati mu gisagara cya Ngozi niho Gaston Sirimwo ariko arahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yiyamamarije kuri uno wa kabiri. Muri iyo ntara isanzwe iri mu zambere zimbura ikawa nyinshi mu gihugu cy'u Burundi, uwo mukandida wa Iprona yemereye abanyengozi ko igihe bumuhunda amajwi icyo gitegwa kizosubira guhabwa agaciro abakirima nabo bagatuburura.
Iyi ntara yanyu ya Ngozi niyo yari itunze igihugu mu kawa, mugabo uno munsi benshi ntibakirima kawa kuko karatituze. Tugiye gusubiza iteka abarimyi bakawa mbere tukanabemerera yuko isizeni y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe muramutse muhuza amavuga umugambo adasiya na Iprona, igiciro cy'ikawa kizoduzwa inshuro zibiri. Bamwe bari bamaze iminsi baheranira abarimyi ku mugambo adasiya na Iprona ntibizosubira kuko na kare murazi Iprona igitwara ku isizeni abantu bose bamerwa neza. Ikindi tubemereye intara yanyu ni intara iteye imbere, ni intara ishobora kuba ikigega cy'u Burundi. Twifuza rero yuko iyi ntara ya Ngozi itsimbataza izindi ntara ku buryo haba isoko ishobora gushorera izindi ntara kugira ngo zitere imbere atangorane.
Muri kino gihe ariko haratangwa amakarata y'itora, Gaston Sindimwo yagabishije umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora Seni, amenyesha ko hari usuma bugaragara buriko burakorwa n'abajejwe intwaro. Asaba uwo mugwi kutagira aho wegamiye kugira uzotsindwa azoshira intaya ishize ataka ngonongono.
Turasubiye kugabisha Seni. Seni ni ifata ibintu mu buryo, Seni ni itunganya ibyo twabasabye. Mu bantu b'amabiri y'amatora nibashire abanyamigambwe bose ku buryo uzotsindwa amenye ko yitsindiwe atagora. Nimba bashaka gutegura amatora meza kubera iki basaba ati ngo nibashe umugambo umwe wonyine gusa? Ni kubera iki? Turasabye uyo mugwi Seni kandi uheruka gutora gutanga amakarata, mbega twomenya yuko amakarata amaze guhabwa abantu angana gute? Kuko ayo yatanzwe abantu nibo bazotora, ayo y'abandi batarayatora ari hehe? Abiswe hehe? Ko turiko twumva yuko abakuru b'imitumba bariko baja gutora amakarata bayaha abandi, tukumva mbere hari n'abandi bariko bakora za karangamuntu baziha abandi kugira ngo bazure gutora. Ubwo ni usuma bwigaragara.
Nayo Dieudonné Nahimana, mukandida yigenga, yamamarije mu ntara ya Kayanza aho yagarutse cyane ku ndero y'urwaruka, amenyesha ko igihe yotogwa indero mu mashuri ibonagurwa abana bahejeje bashobore kugira icyo bamariye igihugu cyabibarutse.
Uyu munsi turanakora abana b'Abarundi n'Abarundi kazi benshi barashobora kuronka baza kwiga, ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge, aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye, aho ubumenyi bwiza butaza kujya mu mashure gusa y'abantu bikorera utwabo, ariko n'amashure ya leta tukagira akanovera kugira ngo umunyeshuri aheze ishuri, aheze ishure ashobora kwiyongerera akazi, ashobora no gushobora kuronka akazi igihe bikenewe. Turifuza yuko ya masaje abantu bagira baheze amashure acatuma
wa bwa burambe umwe iyo abantu bagiye gusaba kazi basaba ngo mbega mufite uburambe bw'imyaka ingahe ariko nyirazo rinde gusaba imyaka itatu kuko yarako twa twashigikiye cyane ibijanye n'ingene ya massage bya bindi bakora bakiri kwishure bizo bahumenye bukwiye kugira ngo igihe bagiye gusaba kazi babone yuko bavyikuri bafise ubumenyi buhagije
umukandida wa Sende DFD kuri uno wa kabiri yiyamamarije mu gihogazi mu ntara ya Karusi abandi basigaye bakaba bahisemo kuruhuka Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi abanywanyi babiri b'umugambwe Sended FDD n'umwe w'umugambwe SNL nibo bamaze gupfa kuva hatanguye imyiyamamazo y'amatora y'uyu mwaka abandi 18 ba Sended FDD barakomereka cyo kimwe n'umunani ba SNL umenyesha makuru wacu eroje wirikaneza dufite ibindi kuri inkuru
Intara zimaze kwibonekeza mu mishyamirano ni Kirundo na Ngozi hamwe na Kayanza mu Buraruko Ruyigina Cankuzo mu Buseruko Mwaro na Muranza hagati na hagati hamwe na Rumonge na Bujumbura mu Burengero amakuru y'u Amerika ajyahawe n'abari mu duce twabayemo gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba Sendez FDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasurije mu nkoko muri komine ntega mu Kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu Ruhigi mu itangazo asomeye amenyesha makuru muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso hari kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuru igitega
cyambere ni iki cyabaye tariki 3 z'ukwezi wa gatanu abanywanyi b'umugambwe SNL babeshe ugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri commune ya Ntega mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo bahave badafugwana n'abanywanyi b'umugambwe Sendez FDD rero bahavuye babikora bakaba barishe umunywanyi umwe wa Sendez FDD kongera hakomereka abantu 9 harimwo batatu bo muri uwo mugambwe nyene SNL n'ubundi bubisha bugira kabiri bwo bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu umusozi bita Gisagara abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana bahavuye baca bafata abantu batatu b'umugwaruka bw'imbonera kure baca bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka arahunga
naho yemeza ko abanywanyi ba Sendez FDD batera ba SNL Nkurikiye yagarutse kumakosa y'abanyuma gusa arayashimangira
ntawuzi ko ibyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi ko babagiye babijyanye mu kwiyamamaza mugabo agatangura kujya gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wabo kandi ibi bagize umutaga riva ni navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubu barongoye ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayura muto iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira nimba babahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari baduza kubyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitike ariko yironderera ubutegetsi bwiwe
uwo munyapolitike n'ahata mutobora ni agatongwasa ku munsi wa mbere w'indi guheze yugurura imyamamazo niwe yamanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe
narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakototse babikura hehe umuma wese ni wamenye na panga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo babagombore mozabonera kure zibatangire ngo n'ibyo nimuje mu myamamazo yanyu banyakwa mujejwe umutekano ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abandi babuza kujya mu bikorwa byo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasemeye ndabye mwanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasemeye babi
Nkurikiye yagarutse kuvuga igipolitiki maze kumenya
muri ino ndwi rero ya mbere kwiyamamaza ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe Sendez FDD umwe yapfiriye mu Rumonge uwundi n'uwo yapfiriye mu Ntega muri Kirundo ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyorujwe muri Nyabihanga ntara ya Mwaro
uwo mu ntara ya Mwaro ni Rushaka Hazarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga Amakuru ava mujyango wiwe yamenywe n'ijuja ya Amerika yemeza ko inyuma yo kuburwirengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga kuruzi ruvyironza hagati ya mwaro na Gitega kuri uyu wa kabiri muri buheze. Louis Magas rukira Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yari yabwiye ijuja ya Amerika makenga afite kuri aya matora.
Au Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekezwa indyane za politike n'ibintu Human Rights Watch twatoho je muri 2010 no 2015 eka mbere no matora ya kamara mpaka amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kwa mari y'imbonera kure zonge nguvu zikaba ziteguriye gukora mari kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta. Icyifuzo cha Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za
politiki.
Naho kutihanganirana gukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu, Perezida Nkurunziza n'ubu abandanya kuremesha Abarundi n'amakungu kwa aya matora azoba meza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi. Eloge Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abarima imbuto mu kiyaya cha Bugarama n'amasekitori agikikije baridogera igihombo bategwa no kubura isoko. Umumenyesha makuru wacu Tenisoka Mutizima yaduteguriye ibindi kuri inkuru.
Nzaguraga bitanu ubu ngo aragikora utagira ngo dore ngaya
200
ngaya ngaya yarebe
imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu. Izo zihingwa cyane mu kibaya cya Bugarama n'imirenge n'igikikije ni ukuvuga Gitambi, Muganza na Gikunda mvura. Nubwo kumweru wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi, aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo zicyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu.
Urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani, abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye. Yene tukaza tukakunguka ibya kiranga ariko niba tukabonye rase abana bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani ntanzira. Niba tukatabarwaga n'abajya kugisenye, abajya kugisenye nabo bari kuza umwe akaza yifitiye irye be yumva ashaka agatukaniza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nk'uko tutabicaga.
Muri ibi bihinzira zitakiri nyabagendwa nka mbere kubera COVID-19 mu isoko rya Bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto, umubare w'abacuruzi uraruta kuri w'abakabaye babagurira. Ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi ku buryo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije.
Urareba indi mutwabuza abakiramo kuri kwimana
none nkibase mbere yaguraga gutubira gora gute
yaguraga 5,600 none ubiri kugura 5,000 ni igihumbi kwahombye rw'abahinzi banitahi mbere nibura ibase hagariraga mu 6,700 none bari kuza baduha 5,000 kose ko kuko ni ubucuruzi turiho ubu turahagaze gute twabuze umuntu tugurira.
Umuvuko nyamuvuko mwiza ni 2,200 wa kirojana ubu mukarasi wazanye akagatiba namuhaye 2,200 nonge igihumbi kwe nari kuza ubu ntayanga dore imifuko iyi ni imifuko ibiri bamaye amafaranga 3,500.
Icyo gihumbi abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko.
Abakongomani cyomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara ntituri kurya mwadukoreye ubuvugizi abakongomani naho mukaba udupfukamunwa bakaza bakadutabara hano muri iri soko n'ukuri kurahuye
twebwe turagowe nibatubabarire badufungurira imipaka basi n'abakongomani bajya babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara iratwise pe
icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa uburyo abakiriya baturutse muri Kongo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera PSF mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu Bwana Kayumba Ephraim ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi
turimo turakorana na n'urwego cyangwa se ubuyobozi bw'abikorera PSF kugira ngo dufatanye noneho uyu musaruro uba wagezwa i Kigali kuko duhanye udashindikanya ku Kigali hari soko rinini by'amahire noneho ubu ngubu noneho abantu bemere kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i Kigali uzabona abakiriya kandi tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatage twizera kuzabona igisubizo
yaba batuye mu kibaya cya Bugarama ndetse no mu mirenge ihegereye igaragaramo ubuhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwa mu ruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari waruhashyira Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
turagushimiye Temistocre Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yongereje indwi zibiri ikiringo cy'itegeko riziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yatangaje ko urugamba rwo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona rutararangira yamara abanyagihugu bane baguye iyo ngingo ibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Ignatius Bahizi ari muri Uganda
mu bitekerezo by'abanyagihugu bakomeje kunyuza ku mbuga zitandukanye nko ku maradiyo ameteleviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uko abantu batanejejwe n'ibyo umukuru w'igihugu yari yavuze ubwo yari ategerejwe gutangaza ko abantu bemererwa gusubira mu buzima busanzwe dore ko igihe cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda korona arimo guma mu rugo cyari cyarangiye ati ntabwo ukwanga kuryama kubera ko utinya kurota nabi no kubera iyo mpamvu dushingiye ku myiteguro myiza twatangira gufungura akazi buhoro buhoro twigengesera kugira ngo tutonona ibyiza tumaze kugeraho nko kuba twarashoboye kugabanya umubare w'abanduye iyo ndwara akaba dufite umubare mukeya cyane w'abanyagihugu n'abanyamahanga banduye muri iki gihe cyose 55 akaba barakize kandi akaba ari nta n'umwe wari wahitanwa n'iki cyorezo mu bikorwa by'akazi byemerewe kongera gutangira harimo amaduka manini acuruza ibintu by'ibanze mu buzima amaduka y'ibikoresho by'ubwubatsi inganda zose ibigo by'ubwishingizi hamwe n'ababuranira abandi mu by'amategeko kubera ko izo serivisi zikenewe muri iyo mirimo ibi byongere ku bikorwa bitigeze bihagarara birimo akazi ka leta kamashami amwe namwe inzego zishinzwe umutekano ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ibikorwa by'ubutabazi ariko imipaka yose yabiyo ku mazi no ku butaka hamwe n'ibibuga by'indege byo biracyafunze nyamara ariko abanyagihugu babona ko ibi bidahagije kuko mu byemere gusubukurwa hariho ibitakora ibindi bigifunze nk'abafundi b'imodoka bemerewe gusubira ku kazi ariko amaduka acuruza ibyuma bishasha by'imodoka akaba atemerewe gufungura ikindi kitanejeje abantu nuko utabemera ko imodoka z'abantu bwabo zasubira ku muhanda hamwe n'izitwara abagenzi rero akaba bibaza ukuntu abemerewe gusubira ku kazi bazakageraho imodoka zitwara abagenzi batazemerewe gukora nyamara ariko nubwo ibihari abo bibabaje hari n'abandi bababajwe n'icyo kurya cyonyine ibindi akaba atari ngombwa kuri ubu nubwo leta yatangiye gahunda yo guha ibyo kurya abantu barenga kuri miliyoni ebyiri babarirwa mu batishoboye na cyane cyane mu mujyi wa Kampala abenshi ntibirabageraho bamwe muri aba bababaye cyane ni impunzi zimwe zitaranamenya neza niba zizabona kuri ibyo byo kurya leta irimo gutanga
ku byerekeye ifungurwa nukuri impunzi zimerewe nabi nibyo leta ya Uganda yaratanguye gutanga ibyo kurya ubwo hasigaye kumenya yuko twebwe nk'impunzi natwe turimo ibi ndabivuze kubera hariho aho batanguriye uko tumaze kuronka abidoga bavuga yo atashuye kuronka ibyo kurya kubera gusara impunzi ugasanga no ku mubimenyamakuru bavuga yuko ibyo kurya ari ibyo abanyagihugu gusa yuko impunzi zitegerezwa kuja mu nkambi ariho ziteza kurongera ubufasha bwazo ariko kuri iki nasanze ababivuga bose bategeza kuba nimba batabigira nkana kuyobagiza amateka y'igihugu cyangwa amateka araba impunzi ngaha muri Uganda nasanze batazi yuko impunzi za Kampala zigengwa n'amategeko itegeko ryo mu 2006 ryerekeye impunzi mugabo ntashira hamwe na rimwe yaba OPM yaba UNHCR irigira ikura n'ijambo mukana kugira ngo inahumurize impunzi babereke ingene bashobora kwibeshaho bashobora kwifata mu nduze muri iyi minsi ikomeye
hagati aho umubare w'abanduye COVID-19 warayi wiyongeyeho abandi bantu 8 basanzwemo iyo ndwara kuri abo 6 akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranye imipaka 2 nabo akaba ari abanyagihugu ubu umubare w'abanduye corona mu gihugu akaba uhagaraye kuri 97 kandi muri rusange abantu 55 akaba barakize iyo ndwara bakanasezererwa mu mavuriro abantu basaga gato 39,000 nibo bamaze gupimwa mu gihugu cyose kuva icyo cyorezo cyagiriye mu Uganda mu kwezi kwa gatatu mu karere ka Masindi ho ikigo cya polisi kirimo abapolisi basaga 100 hamwe n'imiryango yabo bose bashizwe mu kato nyuma yaho umwe mu bapolisi bo muri icyo kigo yasanganywe ubwo burwayi Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Nchuti mwese namwe bakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi byaratanguye. Iminsi yose kuwa mbere no kuwa kane ijwi rya Amerika bizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Ijwi rya Amerika birateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa cyo kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo mwa mwifuza kubashikiriza turabashimiye
Mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro vya muri aka kanya bigarukiye aha tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro uwo bihagarariye ni Etienne Karekezi na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikro ari kumwe na Fidene Yongabo turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu radio y'u Amerika